Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude Nini na Hatwe.
Kaze kuri ya sango ya makuru ya Radio Inzamba gate kakawe mwiriwe mwese bakunzi ba Radio Inzamba muduteze abiri turi ku munsi wa mbere igerekezo rya 2024 umwaka wa 2022 amakuru mugira mu kuri kire tuyahera ku ngingo nkuru nkuru uzikurikira baratabariza umuntu bavuga ko afise ubwenegihugu bwa Congo agwariye ku bitaro bikuru by'imabayi mu ntara cy'Ibitoke abona abanyagihugu wo muri iyo komine bakaba mutabarije inyuma yaho abakozi b'iperereza bagiye kwa gatanu heze kumusaba barongoye ibyo bitaro nabo baramwimana. Umugwi nawo ugira kabiri w'impunzi ziri muri Tanzania warungitswe mu Burundi kuva kuri uyu wa mbere kugira ngo urabe uko umutekano wifashe mu Burundi kugira ngo bashobore gutahukana impunzi. Impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zikaba zifite amakenga kumutekano muke urangwa mu gihugu bashaka kuwatahukana ku nguvu. Bumera za makuru nkuko mumenyereye ku minsi yose ya mbere turababwira ayavugwa mu nkino mu mupira w'amaboko basketball umugwi urunani niwe watahukanye igikombe citiriwe intwari ukaba wirahiye umugwi wa Dinamo guto utahira miliyoni 7 n'igice z'amafaranga y'amarundi. Kaze mwese
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndashwe kubaramutsa duhere amakuru twabateguriye mu gisata cy'agateka kazi na muntu. Abanyagihugu wo muri komine mabayi intara ya Cibitoke baratabariza umuntu bavuga ko afise ubwenegihugu bwa Congo agwariye ku bitaro bikuru by'imabayi babivuze inyuma yaho ku munsi wa gatanu heze abakozi b'iperereza bari baje kumusaba barongoye ibitaro nabo baramwimana kuko yarakira indembe batinya ko hamwe bogaruka bohava bamutwara. Inkuru tubaza Georges Nimenya.
Amakuru atangwa n'abanyagihugu bo ku mutumba Ruseseka wa komine mabayi mu ntara ya Cibitoke avuga ko mu gitondo cyo kuwa kabiri w'indwi heze ariho kwibarabara rikuru rya mabayi hatogwa umuntu yarafise ibikomere byinshi mu mutwe kandi ari kiruruma. Abanyagihugu baci bamujana kwa muganga ku bitaro bikuru bya mabayi aho ari karavurirwa. Ayo makuru nyene akavuga ko uwo munyagihugu batoye bafatiye ku rurimi avuga iyo bari umukongomani bakavuga kandi ko yoba yatawe ngaho n'imodoka zahaciye mu ijoro bibaza ko yoba yapfuye nk'uko amasoko yacu ya Ruseseka abivuga. Ayo makuru akabandanya kandi avuga ko ku munsi wa gatanu aho ku bitaro imabayi haje abakozi b'iperereza bagomba kugenda batwaye uwo mugwayi. Abagwayi bari kumwe mu bitaro baciye batangura kwanka ko akugwa mu bitaro adakize bituma abamwe mu baganga bo kuri ibyo bitaro basaba ko boreka akavugwa maze ibyo bamubaza byose bakazomubaza akize. Abanyagihugu b'imabayi bafise ubwoba ariko ko bashobora kugaruka kumutora igihe icyo ari cyo cyose bagasaba abaharanira agati ka muntu gukurikiranira hagufi icyo kibazo cy'uwo mugwayi kugira ngo ntagirirwe nabi. Radio Inzamba agati kawe tukaba tutashoboye kuronka kuri telefone mukuru w'itaro by'imabayi ngo agire icyo avuga kuri ayo makuru atangwa n'abanyagihugu.
Arakenuye Georges Nimenya turabandanya n'amakuru twabateguye kuri Radio Inzamba. Inyuma yaho Burundi bufata ingingo yo kugurura imipaka hagati yacu n'ibindi bihugu harimo n'igihugu cy'u Rwanda ariko naho biri uko imodoka zitwara ingenzi n'ibidandazwa ntiziremererwa kujabuka imbibe. Abanyagihugu bafata ingendo zija mu Burundi bose basabwa impapuro zinjira ariko bakarihishwa n'amafaranga y'ibipimo by'umugera wa COVID-19. Inkuru tubaza Pierre Gahungu.
Kuri uwo mupaka wa Kanyaru ya ruguru ingenzi naho zitaboneka ari nyinshi muri kino gihe zirajabuka ukuri kwamye kandi ku mpande zose Burundi n'u Rwanda. Bamwe muri izo ngenzi bavuganye na Radio Inzamba agateka kawe bavuga ko bashimisho cyane n'ingingo yo gusubira kugurura imipaka ngo bituma basubira kuja kuramutsa inshuti n'abagenzi, zigasaba ko imipaka yo kugururwa ukuri kwamye nk'uko byahura kuko ubu atamiduga itwara ingenzi irengana kiretse imodoka z'abantu bifite bagenda ku giti cyabo. Ikindi basaba ngo nuko ibidandazwa byotangura kwinjira no gusohoka nka mbere. abo barundi bidoga bavuga ko abarundi banyarucari ataburyo baronka bwo kujabuka kugira ngo basubire guhana ahantu bidandazwa na bagenzi babo b'abanyarwanda. Mwamenye yuko ibyangombwa bisabwa ari passport, laissez passer cyangwa ikarata ya CPGL byonyine. Bararihijwe n'ibipimo vya COVID-19 aho barundi batanga amafaranga 15,000 vy'amarundi, abanyamahanga nabo bakarihishwa amadolari y'abanyamerika 15.
Pierre Gahungu urakenuye mu gisata cy'amagara y'abantu kuri uyu wa mbere genekezo rya 2024 gitugutu isi yose yaramutse ihembaza umunsi wahariwe kugwanya indwara y'ubukangwe kugumushikiranganje w'amagara y'abantu Dr Sylvie Nzeyimana. Leta y'u Burundi ngo iguma isuzuma ku mwana wese aronswa incanjo zose zatekanijwe mu kumurinda indwara y'ubukangwe kuri kumushikiranganje Dr Sylvie Nzeyimana umushikiranganje w'amagara y'abantu.
Indwara y'ubukangwe ni indwara yandukira n'ingoga kandi imukazi wayanduye ubuzima bwiwe bwose. Muri uyu mwaka w'2022 kivugo ngenderwa ko kivuga kiti dukomeze inzira turiko yo kurandurana n'imizi ubukangwe. Iki kivugo gishimikiye ku gusezerera burundu imigera iteye indwara y'ubukangwe ku isi yose, na cyane cyane ko kuva mu mwaka w'2015 umugwi mpuzamakungu ushinzwe kurandurana n'imizi indwara y'ubukangwe wamenyesheje ko ubwoko bumwe mu migera itatu itera ubukangwe ataho wari ugisigaye ku isi uretse mu bihugu bibiri, ivyo navyo bikaba biri ku mugabane wa Aziya akaba ari Afghanistani na Pakistani. Kuba u Burundi buri mu bihugu byashoboye kurandurana n'imizi uwo mugera bidutuma turushirizaho ingufu n'umwitwarariko mu bikorwa bijyanye no gucandaza ibibondo, kandi tukitwararika ko icanco zishikira abana bose eka naho bari hose. Vyongeye turakomeza n'ibikorwa byo gucungera ko atahuwo mugera womenera mu gihugu cyose, na cyane cyane mu burere bw'ubuvuzi buhana urubibe n'igihugu kibanyi cya Congo. Ibyo byose bikaba mu ntumbero yo kugira igihugu cyacu kigume atamungenge ko indwara y'ubukangwe yosubira kwibonekeza. Nicyo gituma ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwihaye ihangiro yuko atamwana n'umwe yobaho ataronkejwe incanco zose zitegekanijwe canke ngo yandure yongere ahitanwe n'indwara yari akwiye kuba yakingiwe hakoreshejwe urucanco.
Uwo munsi ukaba uzohimbazwa icese mu Burundi kw'igenekerezo rya 2029 kuno kwezi mu gisagara ca Bujumbura. Turabandanya n'amakuru tubateguriye mu gisata c'amagara y'abantu nyene, amagara meza nayo yo mu mutwe niyo soko y'iterambere ku gihugu. Ivyo bishikirizwa n'umufasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye, ivyo akaba yabishikirije igitega mu nama yo guhimbaza umunsi wahariwe kugwanya indwara zo mu mutwe. Uwo munsi ukazohimbazwa ku munsi wa kabiri mu ntara ya Ngozi. Umufasoni w'umukuru w'igihugu asaba ko ibitaro byose byoronswa abaganga banonosoye kuvura indwara zo mu mutwe kugira ubuzima bw'abarundi bumere neza. Umviriza umufasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye.
Turamaze kubona kandi ko ukwemera ibintazi kubijanye n'indwara zo mu mutwe bitera ugukumira abafise izo ndwara canke bagakubagurwa ugacusanga haboneka ko rero n'ababatera inda mu kubashurashuza na cyane cyane abakenyezi ugasanga n'ihohoterwa ry'abantu ridasigaye inyuma usanga babakubitagura babasunagura ndetse bakabafata nk'ibikoko bakibagira ko ari biremwa by'Imana nk'abantu bose aha nitwo kwibagira uko nk'ikindi kibazo gitera izindi ndwara zo mu mutwe arugwaruka runwa ibiyayura mutwe nabyo bikaba biri mu bituraje ishinga biragaragara ko hakiriho ubukene bw'ibitaro bifasha abagendana izo ndwara zo mu mutwe si byo gusa hacayo n'ubukene bw'abaganga babinonosoye ibyo bibazo bikaca bikorana ndetse n'amikoro make y'abo bantu baba bafashwe n'izo ndwara zo mu mutwe ku bwacu twaramaze gutahura ko umutaho ukomeye ari amagara meza amagara yo mu mutwe nayo nk'imoteri ituma umuntu ashika ku iterambere rirama kubitwerekeye rero turamaze gukora ibitari bike turatunganya keshi amasekeza reka ndetse n'amanama ku migwi itandukanye y'abarundi cyane cyane ugwaruka hamwe n'abakenyezi abo turabahanura kutanywa iyayura mutwe cyane ngo bagendere mu zindi ngeso zituma amagara yabo asinzikariza twarashize ho kandi ikigo gifasha mu kumviriza abagwaye indwara zo mu mutwe mu ntara ya Ngozi turifuza ko ico kigo cotera kije imbere kandi harimo n'ubundi buvuzi ntibavura indwara zo mu mutwe gusa ku bw'ibyo turifuza ko n'andi mavuriro ya leta ko boshyiramo ico gisata hakaguma habamo n'igisata kijyanye kumviriza abantu hagakuma habaho n'umupsikologe n'umwe ku ivuriro rya leta
Inzamba
turabandanya namakuru twabateguri hari ya mu gihugu cha Tanzania mu gisata cimunzi umugambi wo gushaka gutahukana impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cha Tanzania urabandanya umugwi ugira kabiri warungiswe mu gihugu cy'u Burundi kuri uwa mbere kuraba uko umutekano wifashe mu Burundi kugira ngo batahukanwe abo barundi bakavuga ko bafise amakenga kuko umutekano mu Burundi utifashe neza nkuko babivuga ikindi kibateye amakenga ngo nuko umengo biraba abahungiye mu gihugu cha Tanzania gusa idonido na Evelyne Mukeshimana
impunzi zaje ziva mu ntara za Ruyigi Cankuzo Gitega Muramvya na Bujumbura nizo zarungitswe muri izo ntara zivuye mu makambi ari mu gihugu cha Tanzania mu mugambi bita Go and See aho bivugwa ko baje mu gihugu kuraba uko umutekano wifashe kugira ngo bazoheze baze kubarira abandi uko byifashe igiteye amakenga bamwe mu zindi mpunzi ziraho muri Tanzania ngo nuko abo bagenda mu gihugu cy'u Burundi atampunzi ba yabatumye ahubwo baba batowe n'ubutegetsi bw'igihugu cya Tanzania gifatiganije n'u Burundi bakabona ko ari ukubandanya umugambi wo gushira mu ngiro ingingo yo kubatahana ku nguvu
cyangwa rero hatwese twibaza abo bantu ko bagiye abandi basabaye basagaruka bakaba atacyo tubona bavuze kisagisha ko ari ikibazo dufise tubabaza ntibatwishyure ko igihe bahunga bari bumvise amasasu ko bahunze baba hariko baravuga amasoro bakavuga ko atibo bahunze cyangwa amasoro ariko baravuga ko bahunze hari hagaciro y'abantu batukonye bagikina n'ibyo byarahenze nabonye nta nyishyura sisi ntituzi rero ko abo bazaza nabonye nyinshi ikibazo bazaza bacishyura numva rero ni wa mugambi uhari yuko twirukana ku nguvu bariko barashyira mu ngiro nta kindi
bamwe muri izo mpunzi z'abarundi bari aho mu makambi ya Tanzania bagasaba HCR na leta ya Tanzania kubareka bakidegembya nk'uko impunzi zo mu bindi bihugu by'akarere zibayeho
basaba HCR na leta ya Tanzania kureka kuduca mu ngorane mbere nizo ayo mahoro abantu bari mu Tanzania gusa ko impunzi ziri Rwanda tutarumva zagiye muri urwo rugendo iziri muri Kenya iziri muri Congo cyangwa mu Uganda zigenda gutunguza ahazoze nabyo zishobora kuba ari amahoro amahoro ariko impunzi ziri Tanzania gusa
umugwi wa mbere w'impunzi zirungikwa kuja kuraba uko umutekano wifashe wari wagiye mu kwezi kwa myandagaro uruganda rw'amakuru rwa radio inzamba agateka kawe tukaba tutarashobora kuronka kuri telefone abaserukira HCR mu makambi ya Nduta na Nyarugusu kugira ngo batubwire byinshi kubicanye n'ubwo rugendo
Evine Mukeshimana tugushimire mu gusozera aya makuru mu gisata cy'inkino n'umupira w'amaboko basketball umugwi w'urunani niwe watahukanye igikombe citiriwe intwari urakaba wirahiye umugwi wa Dinamo gutyo utahira imiliyoni 7 n'igice z'amafaranga y'amarundi umugwi w'urunani ukaba waraye ushitse mu gihugu cya Tanzania ahugiye mu higanwa ryo gutora imigwi zose rukira kano karere mwihiganwa ryo kugwego rwa Africa Basketball Africa League mupira wa maguru naho ihiganwa kugwego rw'igihugu Primus League bageze mu ndwigira 11 umugwi wa Bumamulu wo mu Cibitoke ukaba ariwo uri mu kibanza cya mbere n'amanota 21. Amakuru y'inkino twateguriwe na Alexandre Niyungeko.
Mu mupira wa maguru football ihiganwa Primus League rigeze kundwi igira 11 urukino rwatangaje abakunzi b'umupira wa maguru ni insinzi ya Bumamuru ku munsi w'Imana i Buganda, insinzi ya 5-1 cha Vitaro. Mu zindi nkino Egrenoir na Message Ngozi baranganije ubusa ku bundi, Flambeau du Centre itsinda Atletico New Oil 4-1, Top Junior itsinda Burundi Sport Dynamique 3-0, Magala Young Boys yatsinze Musongati 2-1, Rukinzo na Kayanza United baranganije 1-1, Tigre Noir itsinda Olympic Star 1-0, Uja City itsinda Interstar 2-1. Gushika ubu aho igihiganwa rigeze, Bumamuru iri ku isonga n'amanota 21, igakurikirwa na Aigle Noir n'amanota 21 nyene, Rukinzo iza mu kibanza cha gatatu n'amanota 19. Ni mu gihe Interstar iri mu kibanza cha 16, ni ukuvuga cha nyuma n'amanota 7 gusa. Tukiri mu mupira wa maguru, umukinnyi w'umurundi akina mu ihiganwa ryo muri Sweden mu cicaro cha kabiri, Frederic Sabiyumva yaraye afashije umurwi wiwe mu gusinda 4-1, akaba ariwe yatsinze itsindo cha mbere ku munota wa 44 w'urukino. Mu mupira w'amaboko basketball naho umurwi w'urunani kuri uyu wa mbere niho watangura imyimenyerezo hariya i Dar es Salaam mu gihugu cha Tanzania, aho wagiye kwitaba inkino zo kurondera imirwi izokina inkino zo ku rwego rwa Afrika Ball Basketball Africa League. Izo nkino zikazoba kuva ku igenekerezo rya 28 gushika ku rya 30 gitugutu uyu mwaka. Tubibutse ku runani ku munsi wa gatanu ariho rwatwara igikombe kigira gatatu citiriwe intwari Ludovico Rwagasore na Melchior Ndadaye. Urunani rukaba rwirahiye Dinamo ku manota 82-81, urukino rwaryoheye cyane abarorerezi. Gutyo urunani ruca rutahukana igikombe n'imiliyoni 7 n'igice z'amarundi, Dinamo nayo itahana imiliyoni 5 z'amarundi.
Tumushimira Alexandre Niyungeko ni nawe aciye asozera na makuru turiko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye, nshimire bagenzanje bafashije kuyegeranya Edikode Nazo n'ijana ko ndabashikiriza, ndabifurije ibihe byiza aho muherereye naho gutaha.